SBS Radio. Kaze iyo uri kurumviriza ni SBS nitwa Jean Paul Amedenizigama ndagushimiye wewe wafashe akanya kugira ngo udukurikirane uno musi nkabangiye kugushikiriza ibijanye na visa izwi nkihabwa abana b'imfuvyi iyo bita mu cyongereza orphan relative visa subclass 117 nimwe rero muri visa nyinshi abimukira bashobora gusaba bimukira bashaka canke bifuza kwinjira muri Australia uno musi rero turarabira hamwe nibiki bikenewe kugira ngo usabe iyo visa izwi nka orphan relative visa subclass 117 kaze mu nkuru nabateguri sbs.com.au kaze ubugira kandi nka visa yindi yariyo yose visa yitwa orphan relative visa subclass 117 irafise ivyo ukwiye kuba wujuje canke ivyo isaba. Iyi visa yemerera umwana kuza muri Australia akabana n'uwo mu miryango yabo mu gihe abavyeyi biwe baba baritavye imana canke badashobora kumwitwararika canke baratakaye. Mohamed Reza Azini asanzwe afasha abantu mu bijanye n'ubwimukira akorera mu ishirahamwe Shada Migration and Education Services in Sydney arabidusigurira.
Orphan relative visa subclass 117 is designed for those overseas children.
Orphan relative visa subclass 117 itunganijwe ku bw'abana bari hakujya y'amazi bari munsi y'imyaka 18 usanga abavyeyi babo baritavye imana canke umuvyeyi adashobora kumwitwararika canke abavyeyi bakaba baratakaye kandi umwana akaba yifuza kuza muri Australia kubana n'inshuti ziwe. Kugira ngo wemegwe gusaba iyo visa izwi nka orphan relative visa, uyu mwana ategerezwa kuba ari hanze ya Australia kandi akazokwishingirwa n'inshuti yiwe yujuje ibikenewe. Dr. Ahmad akaba ariwe muyobozi nshingwabikorwa muri Visa Yab Migration in Sydney na wenyene yasiguye aho yavuze ati:
For this visa, the sponsor must be a settled Australian citizen or eligible.
Uwiyemeje ategerezwa kuba ari umunye Australia canke ukomoka muri Nouvelle-Zélande afise ubwenegihugu bwaho canke afise visa permanent ya Australia. Iyo nshuti yosabira uyo mwana visa ishobora kuba uwo bavukana, uwo basangiye umuvyeyi umwe, sokuru canke nyokuru, inarume canke uwo mwubakanye ubu canke musanzwe mubana nk'umugabo n'umugore b'inshuti y'uwo mwana. Bwana Azini yavuze yuko uwo yemeye kumwishingira ategerezwa kuba yujuje ibisabwa n'amategeko. Reka nawe nyine tumutege yompi. Iyo nshuti yishingiye uyu mwana itegerezwa kumwishingira igisata kijejwe imigenderanire n'ayandi makungu gitegerezwa kwemeza ubwo bwishingizi kandi baranashobora gusaba urwete ruvuye mu gipolisi. Mu gihe uyo mwishingizi yoba amaze kwagirwa n'icaha cega abana, igisabo cyo kwishingira uyo mwana gishobora gutemegwa. Bwana Azini yavuze ati mu gihe abavyeyi badashobora kwitaho umwana wabo mu kiringo kirekire canke baritavye imana, impapuro zo kwa muganga cyo kimwe n'urwete rwemeza urupfu zitegerezwa gutangwa hamwe n'igisabo. Reka tumvirize uko byasiguwe.
If the parents are incarcerated, relevant documents such as
namba abavyeyi bari mu ibohero, impapuro zerekana ingingo y'urukiko zitegerezwa gutangwa, abavyeyi b'uyo mwana bakaba baratakaye, impapuro zivuye mu ntwaro zerekana ikiringo giheze batakaye canke akigoro kakozwe kugira ngo bashobore kubabona zitegerezwa gushikirizwa igisata kibijejwe. Dr. Ahmad yamenyesheje yuko hariho inyungu nyinshi cyane kuri iyo visa izwi nka orphan relative visa subclass 117. yasiguye
aho yavuze ati permanent visa therefore the child can stay in Australia indefinitely
iyi ni visa permanent bisigura yuko umwana ashobora kuguma muri Australia igihe kitazwi agakora kandi akiga muri Australia akiyandikisha mu gisata cy'ubuvuzi muri Australia cyangwa agasaba ikarata yo kwivuriza ko yitwa Medicare arashobora kwishingira umuntu ashaka kuza muri Australia mbere agasaba ubwenegihugu hageze. Rachel Utsoshia asanzwe akomoka mu gihugu cya Ghana yimukiye muri Australia mu mwaka w'ibihumbi 2016 kuri Orphan Relative Visa subclass 117. Rachel avuga yuko nyina wiwe yatowe indwara izwi nka schizophrenia, iyo nayo ikaba yaka umuntu ububasha bwo kwiyumvira, kwiyumva no kwitwara uko bibereye aho abandanya asigura yuko yarafise n'izindi ndwara. Ku bw'ivyo inakuru wa Rachel niwe yamwitwararika. Nubwo se yarakiri muzima, Rachel avuga yuko ndugure twamugira dawe ni nkaho atarahari ndugaye twamugina. Inyuma yaho inakuru wiwe yitabiriye Imana, Rachel yaciye mu bihe bikomeye cyane rwose. Reka twumvirize. Harageze igihe byansabye yuko nigwanaho na murumuna wanje kugira tubeho. Twagerageza ivyo dushoboye kugira turonke ivyo dufungura ingene bizogenda ku munsi ukurikira. Rachel asanzwe afise basaza we bane bavukana. Musaza we mukuru asanzwe aba muri Australia kuva akiri muto. Inyuma yaho nyina wiwe yitabiye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2015, musaza wa Rachel yamusabiye visa izwi nka Orphan Relative Visa hamwe na murumuna we kugira ngo bose baze muri Australia bamusange. Rachel ari kumwe na musaza we mutoya yaje muri Australia mu bihumbi 2016. Aracibuka neza uko vyari bimeze igihe yashika ku kibuga c'indege muri Australia. Reka twumve uko akivyibuka. Kara kanyamuneza ntangire kuvyukure. Ndibuka neza ndi ku kibuga c'indege. Umuntu yarambajije ati kubera iki uri ngaha muri Australia? Ndibuka yuko ntashoboye kumwishura icyo gihe kuko nta cyongereza nari nzi, ariko ubu ni sawa. Nariyumviriye nti mbega basha bagiye kunsubiza inyuma n'intishura. Hamwe uyo muntu avuga ngo karibu muri Australia. Kuva icyo gihe nahise niyumva yuko ndahantu hatandukanye kandi hakira neza. Rachel aherutse kuronka ubwenegihugu bwa Australia, ubu akaba yiga mbere anakora. Mbere yuko turangiza ino nkuru rero, na ukaba wifuza kumenya yandi makuru atandukanye na visa zitandukanye, wogendera igisenge bumenyi c'igisata kijejwe imigenderanire n'ayandi makuru ngaha muri Australia arico Department of Home Affairs, canke ukandika we akaburungu Home Affairs nk'ijambo rimwe rifatanye akaburungu gov akaburungu au. Ndasubiramwo wezitatu akaburungu Home Affairs akaburungu gov akaburungu au. Nitwa Jean Paul Amedeni Zigama nahutaha. Murakoze
aho uri hose mu gutelecharge application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio app.